Emile Kwamtinde Kanyana asa n'uwakubise impaga abandi bantu batatu bari bahawe amahirwe amwe yo guhiganirwa ikibanza cy'umuhuza w'Abarundi. Yaronse amajwi 190 ku bashinga amateka 120 mu gihe wa mbere muri bo yinanase yegeranije atanu yonyene. Amaze kwemeza uwajwi rya Amerika ryavugishije bamwe mu bakenyezi bo ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega, hari inama nkinguza amateka yagiye kumwemeza ku muhingamo. Bose bavuga ko bishimiye kubona umukenyezi aramutswe ayo mabanga, bibaza ko azobaserukirana cyane cyane mu byerekeye gutorana.
Abakenyezi burya no mu ngo basanzwe ari abahuza, rero turiteze yuko umuhuza azoza tubera umuhuza koko, ku buryo umukenyezi ananiwe n'urugo adacya turatuzwa nk'uko hamwe hamwe biba, nk'uko umenga ntiyavutse muri uwo muryango cyangwa agahabwa akavi kamwe adashoboye no kurimiramo n'ibyo nabo nyene byomutunga cyangwa ngo bitunga abana, ahubwo akagabura mu bandi bantu. Icyo rero tukiri mu bintu byinshi twiteze ku mukenyezi kuba umuhuza yatowe uyu munsi.
Niteka ntangere irengeye byose ko n'umukenyezi w'Uburundi kaza abaye umuhuza,
ugateza imbere abana b'abakobwa na cyane cyane bazikobeshe bahebera amashuri hagufi, zomworohera cyane kuko yarasanzwe abimenyereye abizi, nta kizomunanira, Imana izomufasha ko yahora imufasha.
Turiteze ikintu kidasanzwe, babona ko mu ngo byamazayangaye
yajejwe amabanga menshi kuva kera, bisigura ko azi afise ubumenyi.
Mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero, abo twavuganye basa n'uko urwego rw'umuhuza ataco rubabwiye.
Twebwe twabuze abacu ku 65 ntaco turabona umuhuza atumariye, kuko n'ibyacu biri cyari mu kinyago, ugiye kubaza bakwita umumenja ngo gicyo uvuze cyose ngo nibwo nibwa bwo kurumba, nta ijambo dufite twebwe. Nk'ubugiye ndiko ndarabapare yiwanje, nta na kimwe yigeze amarira, kuko ibyanje byose ibyo yari kundona, ibyo nari kumurondera ko ntiyabishikiye. Rero apare yabandi nka leta n'abandi ko nabambona bahuza bo mu nzego za leta sava mugabo mu bene gihugu, nawe ndabona avuga ati kigenda gihabwe n'umuhuza.
Jewe umuhuza ntacyo ndacumva ko bamushyiraho, twumva kumenga arafise icyazofasha mu gihugu nk'amatata ari karaba nk'izinzego za nk'aye abantu barenganya ku matongo leta barenganya cyangwa abanyagutwabo, nico narinze ko bamushiriye, ariko ntacyo mbona kitambuka nacyo mbavu yo kwerekana neza icyo bamushiriyeho akagikora, atagishoboye bagashiraho uwundi mugabo amushyizeho hari umuhuza akerekana ubuhuza bahuza bari bo nk'amatata ari mu gihugu nimesha hamase n'amatata ariho mu ngi wacu mu mazoni muravye mu bushoho ibarajyaraguye abantu bararenganya utacamira.
Urunani rw'abashingwa manza haja Burundi basanga atakintu kinini bo kwitega kumuhuza kubera abayatanzwe n'umugambo uri ku butegetsi
tari hamwe nyene yikubisa gashi akaza akora nk'ibyo abandi bahora bakora. Twe tuvuga tuti nta kizuba kidutangaje mugana cyo tuzatumwiteze ko kinini.
Uranezerewe cyane kubona amabanga hambaye nk'ayo ashinga umukenyezi mu gihugu cacu. Turakeje cyane umupfasoni Laurentine Kanyana, tunamwifuriza kuzorangura ayo mabanga mu buryo bwubahiriza izina ry'umukenyezi kandi buzotera iteka ku Burundi n'abamwizeye. Igikorwa jejwe nticoroshe namba, asabwa guhagarara hagati y'abategetsi n'abanyagihugu kugira ngo agateka kabo kubahirizwe, amategeko y'igihugu asonerwe, abarundi bahumure bamenye ko bafise uwo bitura.
Emero Kantine Kanyana abaye umuhuza wa mbere w'igitsina gore yajejwe amabanga atari make mu gihugu, harimo gutwara ubushikiranganji bw'ubutungane no kuba umuhanuzi wa president. Aya mabanga n'ubu akaba yari muri yo. Umukenyezi wo mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'Uburundi mu buzima busanzwe azwi nk'umuntu adahandwa ku rurimi, igihushane na Edouard Nduwimana asubiriye. Urwego rw'umuhuza w'Abarundi ruriye mu dutegekanywa n'amasezerano ya Arusha mu 2002 yatumye intambara zari zimaze imyaka irenga 10 zihagarara mu gihugu. Kuva rushingwa nta muntu w'ubwoko bw'abahutu araruramutswa. Uwa mbere yarurongoye Mohamed Rukara akitabira Imana mu Bubiligi mu mpera za 2019 yari umugani wa umuyisilamu, mu gihe Edouard Nduwimana n'umupfasoni Kanyana ari abatutsi b'abakirisu. Umuhuza w'Abarundi atorerwa ikiringo cy'imyaka 6 itisubiriza. Eroje Burikaneza, Ijwi rya Amerika.